Ngiyi nzamba
nzambi rasamirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Todomire mani rambo na niwatuma amadri abashikira ndabahaye mwironje tubagenze mese mu dukirikira kuri radio inzamba gatega kawe turi ku munsi wa gatatu kirezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 amakuru tuza kubashikiriza aza kubagiza hanini n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ikibazo cyo guhagarika abakozi bishyira hamwe rihingura ibinyobwa Brarudingo kinyegeje inyungu za bamwe mu bakozi bo hejuru b'iryo shyirahamwe bafite amashyirahamwe akorana na Brarudi muraza kubirwirikira muri ano makuru. Umushyikiriza manza mukuru ngo yategerezwa gukora amatohoza mu gihe cyose habaye ubwicanyi uko ngo ni nako amategeko abitegekanya. Ishyirahamwe Akatse Rigase rikaba ribivuze inyuma y'abamaze iminsi bagandagurwa cyane cyane mu ntara ya Rumonge navyo nyene twabibateguriye. Abanyororo bo mu ibohero rya Muyinga barafise icyizere ko bagiye kuronswa ibifungurwa bari bamaze iminsi basaba. Ndabaha ikaze mwese mu kanyanido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze umugambi wo guhagarika bamwe mu bakozi bakorera ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi twababwiye mu makuru yo kuri uyu wa kabiri uriko ukogwa n'abakozi bakuru muri iryo hinguriro nkuko amakuru dukura mu bakozi bo muri iryo hinguriro avyemeza. Abo bakozi bo hejuru basanzwe bafise imitahe mu bijanye no kurondera abandi bakozi bakorana n'ishyirahamwe Brarudi ico bita sous-traitance mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo byorohere ubuyobozi bw'ihinguriro Brarudi mu gufuta uburusho buhabwa bamwe mu bakozi twabiteguriwe na Parfait Mudasigana.
Uwo mugambi wo kwirukana bamwe mu bakozi b'ihinguriro Brarudi kubera uburyo buke bw'ihinguriro nk'uko byamenyeshejwe n'ubuyobozi ni icyitwazo kidafashe nk'uko isoko rya radio inzamba muri Brarudi ribivuga. Bamwe mu bakozi bo hejuru muri iryo hinguriro nibo bivugwa ko bateguye uyo mugambi kubera basanzwe bafise amashyirahamwe y'abakozi akorana n'ishyirahamwe Brarudi. Uyu ni umwe mu bakozi bo muri iryo hinguriro.
Abo birukanye ibyo bibanza bamaze kwirukana bose barasubiritwa. Kwa nawa sotreta kukobo ayo watuwa maki mbuwa kubra seri isha kako ingawanya ama farangi kwa lehe mbuhemba wakozi namurusho ya risa mbiwa haa mbuku wa mpulisa wa miliyango itatio sebra seri kasha haku ingawanya awo nawa kwa shaka izo nyungu za awo kuko mbra seri shuwe ingawanya wakozi gogo na uwa chwaro izo nyungu mwe ya mwe masotreta ntuko uchiru kitabenshi mwe masotreta ze ya abo bakere kabra seri kwe kwe fasha mungilango yungu kemenshi munga wanago wafisa izo nyungu zenyega jima.
Ikindi abo bakozi bavuga nuko kugira uyo mugambi wo kwirukana abakozi bawushikeko nuko abo bakozi bo hejuru mu ihinguriro Brarudi bagerageza kuburagiza abaserukira abakozi kugira inyungu zabo bazishikeko byoroshye. Uyu mukozi mu ihinguriro agatanga akarorero kuserukira abakozi aherutse kwirukanwa burundu kubera icyo kibazo.
Igihe cyose habaye imigambi nk'iyo harabaho ingorane kuko badashobora kubihuza ko n'abaserukira abakozi ko badashaka abakozi barenganywa. Akarotanga nk'umuperezida wa sendika yirukanywe hama vise we na nyine arademisiona naho yavuga ko arimbo zamuvuyeho twarabona neza ko afise icyabimutumye kumbureba bamuteye ubwoba murongoye Brasil muri abo bantu nyine afise izo nyungu kugira ngo kumbureba ariko sendika yocika intege bakaronka ingene bagize ivyo bintu ata bantu ababuza gukora iyo migambi.
Tubibutse ko umuyobozi w'ihinguriro Brarudi yandikiye ikete abaserukira abakozi kwa 28 Kigarama umwaka uheze abamenyesha ko ubuyobozi bugiye gusubiramwo itunganywa ry'akazi. Mu gice cya mbere cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2021 hakaba hategekanijwe kwirukanwa abakozi 73. N'ubu uruganda rwa radio inzamba agateka kawe rukaba rutarashobora kuronka umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Brarudi Chidumu Ayeni kugira ngo atange umuco kuri iyo dosiye.
turamushimiye parfait mudasigana uko umwaka utashe kwigereza rya 2007 wa makungu ari bukubyicanye bwakorewe abayahudi imwe mikambi nini abanazi babikiramwo niho yafatwa haraheze imyaka 26 ama miliyoni y'abakenyezi abana n'abagabo niho bishwe ishyirahamwe AC Genocide Canada rikanegura ko inyuma y'iyo myaka yose abategetsi b'u Burundi bataratahura ivyabaye muri kahise kugira ngo bagire ico babikoze ko mu gukinga ko ibararigwa Bertrand Ngendakuriyo.
Kuva mu myaka y'igihumbi 1920 Adolf Hitler umunyapolitiki w'umudagi yamenyesheje cese ko abayahudi ari abantu bato cane naye abadagi biyita aba Aryan akabafata nk'abantu barenge abandi. Mu myaka y'igihumbi 1930 Hitler ashitse ku butegetsi mu gihugu c'Ubudagi biciye mu mugambwe wa Nazi yararongoye yaciye yaka uburenganzira butari buke abayahudi mu burenganzira bwo gukora kuja kwishure be no kutishira no kwizana mu bijanye n'ingendo. Mu mwaka w'1939 acatanguza ingwana igira kabiri y'isi yose abanazi baca bigarurira ibihugu bitari bike bya Buraya. Kuva ico gihe abayahudi batari bake bararungitswe mu makambi begeranirizwamo aho bicishwa inzara bagakoreshwa ibikorwa bihuhisha gushikaho bahasiga ubuzima. Abandi bashigwa mu makambi yo kwicigwamo hakoreshejwe ivyuka vyica. Abantu bababa imiliyoni 7 nibo bishwe. Muri abo abarenga imiliyoni 5 barabayahudi. Abandi barabo abanazi babona ko bakengeretse canke batavuga rumwe nabo nkuko biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kubwishirahamwe gishinze kugwanya ihonyabwoko ya Genocide Canada ngo uno munsi birababaje ko inyuma y'iyo myaka yose mu Burundi abantu bakibandanya guhogwa ivyumviro nk'ivyo. Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga wa AC Genocide Canada.
Nkuko babigenza mu Budage, ibyitwazo by'uko bene gukangurira kumara abayahudi bavuga ngo nibo bateje amapfa nibo bateje ubukene mu Budage ari bya bindi nyine dukomeza dusanga n'uno munsi mu Burundi aho umugambwe utwara uno munsi ucishije kuri rya mibimbonera kure y'inkorabara abatakindi baririmba ataru kuva yuko abatutsi bari kubazimanga ku buryo n'abagore n'abana babo bobafata bakabatera inda gutyo babyare imbonera kure aho ko babyara aho bategerezwa kubyara. Tukavunira kagohe abarundi bwa mbere na mbere kuko nibo dusangiye gupfa no gukira ariko naho nyine tukanambaza n'amakungu tubereka yuko tutorya mukondarazo si kuko kuva amakungu yumvikanye ko icaca cy'abanyabwoko kigwanywa na bose atanumwe yikumiriye babanje bakumvikana bati plus jamais ça no kuvuga nti kabe ntigasubire kuba ariko no munsi bikaba bibandanye byisubiriza
kugira hakingwe irindi bara nk'iryashikiye abayahudi ntihagire nirisubira kugwa. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashizeho amategeko n'inzego bijejwe kugwanya ihonyabwoko bene ibikorwa byose biganisha ku ihonyabwoko.
Arakoze na Bertrand Ngenda kuri yo turacari mu gisata cy'agateka kaje na muntu amabi niho nyangwa y'agateka kaje na muntu bikogwa n'igipolisi c'u Burundi ku banyagihugu ngo vyimonogoje muri bino bihe nk'uko bivugwa n'umurunani Sefora Arusha ruhurikiyemwo bamwe mu batavuga rumwe na leta. Ubwo runani rukabivuga rufatiye ku bantu bagize imisi bapfa babanje kuboreza igufa bakiri mu minwe y'inyamiramabi. Inyuma wa nyuma aherutse gupfa akaba ari umugabo w'imyaka irenga 60 Egide Sindayigaya yitavye Imana amazi iminsi 10 mu gasho k'igipolisi mu Rumonge. Urunani Sefor Arusha rukanegura ingene leta y'u Burundi atanguvu ishiramwo ngo ituze ubwo bubisha. Emmanuel Ndereye Imana avugira urunani Sefor Arusha.
Tabyose bategerezwa gukoresha umukazo bagakoresha inguvu bagakoresha ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese bamutange kwa karorero mu kumutoteza mu kumuboreza igufa mu kwica kugira ngo nabandi bogize ico bavuga bicare batune butondere. Murabona ubutungane mu Burundi co kimwe n'igipolisi vyigenza nk'ukumengo na makomisariya y'umugambwe CNDD-FDD kugira hari amakomisariya y'ugwaruka jejwe imbonera kure n'izindi igipolisi rero arizo nyamiramabi bona ubutungane ubu bikora nk'ukumengo bikorera umugambwe bikorera abo bicanye nyene kurabye nk'uyu munyagihugu Egide sinda igaya iyi ntwaro zikora neza ico bamwagiriza cyose abantu nta numwe atemera yuko ufise amakosa yoshikanye imbere y'intahe hanyuma icaha kimwagira agahanwa tuziko mu Burundi atani igihano cyo gupfa kikibaho none gufata umuntu bakamushikana mu gipolisi aho nyene mu gipolisi agatangura kudidwa mahiri gushikana aho acikana mwumva atari ya leta nyene ibiri kirihora ba banyagihugu batayitoye itwarira ishavu itwarira ihori hori bakiyita ngo nimbyeyi n'inkozi ahubwo nibashimangire abarundi bamenye ko dutwagwa na leta nkozi y'ikibi niko tubibona ubwo abantu bahagabire bamenye bati batahure iryo shavu baza bataku barundi muri rusangi wo wese bafise ico badahurije ko ari ugutoteza ari gufunga ari gukubita mahiri abandi bagapfira mu gipolisi batarashikanwa n'imbere y'ubutungane ngo babakorere dosi
Emmanuel Ndereyimana akaba ari umuvugizi w'urunani Seforo Arusha ishimuyishira hamwe Rukristo rigwanyotegwa rya kiremwa muntu akati Burundi bariyamiriza yotegwa rya korewe umuhisi Egide Sindayigaya aho bivugwa ko ariyo nkurikizi y'urupfu rwiwe Ahmer Niyongera rongoye iryo shira hamwe asaba kumushikiriza manza yokora amatohoza nk'uko amategeko abivuga wagira icaha ahanwe yisunzwe amategeko kurikira umushingwa manza Ahmer Niyongera
mu mategeko inzego z'umutekano zirafise uburenganzira bwo guhagarika umuntu bikeka yuko yoba ari mu migwi y'inkozi y'ikibi ariko nta bubasha bafise yuko umuntu bafashe bashobora guca bamwica arico gituma dusaba cyane cyane mushikiriza manza yuko yogira amatohoza yigenga hama agaheza agakurikirana umuntu wese yibaza yuko yobarahohoteye Egide Sindayigaya gushikaho yitaba Imana kuko biratekanijwe mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi mu ngingo y'2009 baravuga yuko iyo umuntu yahohoteye ubuzima hama agaheza akitaba Imana yuko wakoze ico caha akirirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose tugasaba rero yuko amategeko yo kurikizwa hama bagaheza bagakurikirana abo bantu bamaze iminsi biha uburenganzira bwo kwica abantu bamaze gufata
ibyo kwitonderwa mu bibanza by'inkino n'ivyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus Banye n'ivyo bibanza amazu ibibuga ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ivyo bibanza aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ivyo bibanza gushira muri ivyo bibanza amazi n'isabune ivyo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ivyo bibanza gutunganya ibibanza kuburyo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo Abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ivyo bibanza n'ukujya baripimisha mugira wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye
Ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Amakuru twateguriye turayabandaniriza hariya kumuyira ni mu ntara ya Bujumbura aho umunyagihugu yitwa Gerard Ndikumana wo kumutumba Kavumu wa zone muyira muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura yarayafatanywe imyambaro umunani y'imipira y'imbeho ikoreshwa n'igipolisi cy'u Burundi mu gihe igipolisi cyari cyazindutse mu isaka mu gipolisi basaba uwo wese afise ibikoresho canke imyambaro ya gisirikare kubisubiza kugushaka kwiwe ngo nayo ahandi amategeko azokurikizwa Gerard Ndikumana akaba afungiwe mu gasho k'igipolisi kumuyira Tusimbiye naho mu ntara ya Muyinga abanyororo bo mwibohero rikuru giyo ntara bafise icizere cyo gusubira kuronswa ibifungurwa bikwiye basanzwe bagenewe ivyo babivuga bafatiye kwikete umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi aherutse kwandikira abayobozi bose w'amabohero abagabisha yongera abasaba gufungurira abafungwa hakurikijwe ingero zizwi n'amategeko n'inkuru dushikirizwa na Prosper Nzisabira.
Inyuma yaho abanyororo bo mu ibohero rya Muyinga bashirijwe hejuru ko bahabwa ifungurwa z'intica ntikize bivuye ku bunyonyezi bukorwa n'umuyobozi w'ibohero Serge Sabuwandemye, umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi ya Sente Hajayandi aragabisha abarongoye amabohero ko atanumwe arekuriwe gusohora n'urutete na rumwe hanze y'ibohero ku bifungurwa bigenewe abanyororo ngo naho bizoba ari ngemu yazaniwe abafunzwe nk'uko biri mu rwandiko uyo muyobozi mukuru aherutse gushyira habona. Wikata jya kuwa 20 uyu mwaka yarungikiye abarongo ya mabohero ya Sente Hajayandi abasaba gufungurira abafungwa bakurikije ingero zizwi kuri buri mufungwa zatanzwe n'ubuyobozi bukuru. Ikindi ngo nuko ibiharage bitegerezwa gutangwa bibanje kubombekwa mu mazi n'imiburiburi amasaha 3 kugira ngo ntibigurishwe. Muri iryo kete umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi arangiza agabisha abayobozi b'amabohero atandukanye kuzobirenga ko azoronka ibihano by'akazi ngo yongere akurikiranwe n'ubutungane. Bamwe mu bafungwa bo mu ibohero ry'Imuyinga bakavuga ko iryo gabisha rishobora kubazanira agahengwe bagasubira kuronka imfungurwa nk'uko bitegekanijwe n'amategeko.
Ningaha dushyozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko murayakurikira bagezanje buruganda rwa radio Inzamba begeranije ano makuru ndabebe kengurukiye na Todomire Manirambo na yatumye amajwi abashikira Devere basikamwe nabashikirije ano makuru twese hamwe turabifurije kororanirwe wanyu mugira amahoro.